imwumva n'ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza mwese muduteze abiri kuri mikoro muri kumwe nanjye Aloise Bigirimana kaze mu biganiro byacu kuri radio Inchuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 bice bitatu ku ijwi rya Amerika kuri FM 104 bice bitatu Kigali mu Burundi mutwumvira kuri FM 104 bice 9 no kuri FM 105 bice 2 isamiranira i Washington DC ndabaramukije ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo muri aka kanya.
Abantu barafise uburenganzira bwo kuvugana bwo kubonana icyo bavugana ko birahari ni byinshi icyo cyabaye cyahaye kuva ryari kugira byaha babandikira ugiye kuraba mu bitabo mpana byaha nta namwe byanditse.
Uyo ni Agatongwasa mukuru w'urunani ya Mizero y'Abarundi avuga ku banywanyi biwe bafashwe iyo nkuru ndetse n'izindi twabateguriye ni mukanya. Radio Ijwi rya Amerika tuhere kuri inkuru nyene twari turangirije ko abagabo bane bo mu bigenga Mizero y'Abarundi bo ku mutumba Gihungwe wa komine Gihanga intara ya Bubanza barafunzwe kuva mu ijoro ryo kuri uyu w'Imana bagirizwa gukora inama zo mu kinyegero zitemewe n'amategeko. Inkuru twayiteguriwe na mugenzi wacu Evariste Nzikobanya.
Abagabo bane Bigirimana Emmanuele, Gashinge Stefano, Bigirimana Jonas na Harimeshi Jean de Dieu bose bo ku mutumba wa Gihungwe bahagaritswe n'abapolisi babasanze mu mihani wabo kuri uyu w'Imana igihe cy'isaha zitatu z'ijoro ubuserukira abigenga Mizero y'Abarundi mu ntara ya Bubanza. Alex Manirakiza yiyamiriza ifatwa ry'abo banywanyi.
Abantu bane bavuga ko bafashwe bo ariko barabavuga yuko babagiriza ngo bakoze inama gukenewe n'amategeko mugo ikidutangaza nuko babagiriza inama kandi ntibatabafashe bakiri muri iyo nama cyangwa batabafashe bavuye niyo mugo bakata kubafata mu nzora. Urumva ni ibintu bitandukanye n'amategeko twese tubona yuko ari ibintu by'akarengaje ariko arabarenganya.
Uwo ahagarariye abigenga Mizero y'Abarundi mu ntara ya Bubanza avuga ko ihagarikwa agasakisaki ry'abanywanyi b'uwo murwi wa politike atayini ntumbero bifise atari ukubuza abandi banyepolitike kuja ku rubuga. Alex Manirakiza avuga kandi ko benshi bazira ko banse kwinjira mu mugambwe uri ku butegetsi.
Benshi barababariye yuko ngo batagiye muri CNDD ngo nta bindi nta yandi mahungiro bafise nubwo urumva ibibazo ko byokunda kuko amasengero turabona ko ari menshi umwe wese ajya mu rusengero ashatse urumva uhatira igikere mu mwobo kidashaka ugahabwa ukimena amatwi.
Umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi arahakana ibivugwa n'uwaserukira abigenga Mizero y'Abarundi mu ntara ya Bubanza. Pierre Nkurikiye yabwiye Ijwi rya Amerika kwabo bagabo uko ari bane bahagaritswe bagirizwa inama zo mu kinyegero zitemewe n'amategeko. Umushinga amateka Agatongwasa arongo yabigenga Mizero y'Abarundi ku rwego rw'igihugu akaba n'icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshinga amateka ntiyemera ibishikirizwa n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi cyo kimwe n'umuhagarariye mu ntara ya Bubanza. Nabo nyene yiyamiriza ifatwa gasakisaki ry'abanywanyi biwe akavuga ko baba bariko bakwa uburenganzira bahabwa n'ibwirizwa nshingiro.
Abantu barafise uburenganzira bwo kuvugana bwo kubonana icyo bavugana ko birahari ni byinshi icyo cyabaye cyahaye kuva ryari kugira byaha babandikira ugiye kuraba mu bitabo mpana byaha nta namwe byanditse bagacero bavundire mu minyororo atani manza bacirirwa umucamanza yagira ngo agiye kuraba iyo dossier telefoni kaza SMS kaza ati bagomizeyo ku mucamanza yabona ko atarubanza rurimo na buhoro buhoro. Ibiro nibaza yuko singende ya demokrasi na buke buke biboneka ko ari yangende gushaka yuko haba umugambwe umwe wonyene mu gihugu. Ivyo navyo ntacyo byo twungurana gitoyi kiretse ko byose bize nyuma Burundi. Rero je nkagira ko ntera kamo abatware bamenye yuko ibanga bafise n'iryo gufasha bose kugira ngo batere imbere bamenye kandi ko ibwirizwa shingira Burundi bwemera yemera yuko abantu bitandukana mu byiyumviro kandi ko atanumwe abwirizwa gukumirwa kubera ibyiyumviro byiwe cyangwa idini cyangwa ikindi kindi. Hari amasezerano mpuzamakungu yemegwa nk'amategeko y'u Burundi ko yashyizwe mu ibwirizwa shingiro barasubiramo bayasome bayubahirize bareke kwitwaza ibibanza bafise cyangwa ububasha bafise ngo babikoreshe nabi baburizamo agateka kazi na Murundi.
Mwunganirizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu Terence Ntahiraja avuga ko abo mu bigenga Mizero y'Abarundi ataco bakwiye kwitwaza kuko ataburenganzira bafise bwo gukora amanama. agasigura ko inani z'abigenga zemerewe gukora mu matora gusa.
Igihe bashingiro yabitomura neza yuko inani zikogwa mu bihe by'amatora. Rero igihe amatora yaheze wato utatowe ivyo o n'amanama irana ashoboka kuvuga cyo kwiyamamaza.
Uhagarariye abigenga mizero y'abarundi mu ntara bubanza asaba ko abo bagabo bane bahagaritswe mu ijoro ryo kuri uyu w'Imana borekurwa kuko atacaha bakoze. Ni mu gihe amakuru y'ijwi ry'Amerika rikesha begereye inyamiramabi ifisi dosiye yabo bagabo avuga ko basanze ataco bagira bazoca barekurwa. Ibujumbura, Evariste Nzikobanya nka ijwi ry'Amerika.
Arakoze Evariste. Abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi basanzwe bari muri yegeregere ntibitavye ku rugero rushimishije akamo k'umuyobozi w'iyo kaminuza mu ndwi heze yari yabagabishije ko abadatonda kuri wa mbere bazoca birukanwa mu kiringo cy'umwaka. Abanyeshuri baserukira abandi ubu bavuga ko bariko bagirwa ko iterabwoba bagasaba ibiganiro. Inkuru tubaza Eloge Willy Kaneza.
Mu bigo vya kaminuza y'u Burundi aho twaciye haba muri Rohero ku Mutanga canke mu Kamenge vyari bigoye kumenya ko abanyeshure bari muri yegeregere uruja n'uruza rw'abanyeshure rwaboneka kandi n'abigisha bari batonze mbere nko ku Mutanga hoho imirongo y'abanyeshure bari barindiriye gufungura ya rukuri kwamye nkuko bisanzwe. Ariko rero ibitigiri vy'abanyeshure bitavye vyigwa vyari bike rwose. Ibiharuro twahawe n'abajejwe bisata bitwereka ko kiretse abanyeshure bari baje gukora ibibazo mu mashure menshi hitavye abanyeshure bari hagati yumwe hamwe na batandatu ku banyeshure bari hagati y'ijana n'ijana mirongo itanu. Hari n'amashuri atari make atanu umunyeshure wa kirazira yaharangwa. Ishure ryakiriye abanyeshure benshi ryarimo mirongo itandatu n'umwe kuri mirongo icenda naryo ni umwaka wa gatatu mu gisata cigisha ikirundi n'igiswahili. Nubwo urugero rw'abitavye ari ruto abanyeshure baserukira abandi bibaza ko ibitigiri bizokomeza kwiyongera. Matiyo Itanga Ishaka yavuze ku giti cyabo.
Abanyeshure barashobora kuza wanashima ku bwinshi ariko rero ingorane nyamukuru ntizo bivuye kuri iryo tangazo. Iyi ngorane nyamukuru ni iriterabwoba ariko riraba aho bamwe mu miryango bavamwo bivanye n'imvo n'ukuntu ikibazo twe dufise baciye bagiha imvo ya politiki. Abenshi rero cyacu kibatera ubwoba aho bamwe mbere bariko barakwa uburaro bari basanzwe babamwo. Ni nayo ngorane dufise ngaha nyene muri kaminuza aho abenshi ibyumba bari basanzwe bafise n'amakarata yo gufungura bariko barayabaka bayahereza abandi. Abacanke bariya bivanye n'imiryango bavamwo biraboneka yuko baciye bagira ubwoba bigatuma abenshi mbere n'uko guhemuka kuca kujamwo.
Gatanu windi guheze umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi yasohoye itangaza agabisha abanyeshure ko utazotonda mu ishure igihe c'isaha zibiri z'agatondo kuri uyu wa mbere azoba yirukanye benye n'ubwiwe. Nubwo Gaspar Banyankimbona yemeza ko ijambo rikiri rya rindi.
Ivyo twavuze muri icyo komunike ntibihinduka ni kujya nyine biri twebwe icyo twabonye uyu munsi turiko turagira icegeranyo uko kubirasi bishika hafi ijana na mirongo ibiri harimwo nk'ibishika nka bine cyangwa bitanu byoba bitacyemo abanyeshuri n'abakeneye abigisha niho bari bari. Ibikoresho byo kwigisha birahari. Nibaza ko muri icyo gihe leta iba yakoze igishobora gukora byose kugira ngo kwiga bishoboke muri kaminuza y'u Burundi. Umunyeshuri rero aza yumva bishaka kandi abishoboye. Hanyuma nkuko twabivuze muri communique abataje nabo tuzokonstata gusa ko batashoboye kuza. Leta yakoze ibishoboka byose kugira ngo kwiga bishoboke. Wewe mugabo uburenganzira bwawe uhisemo kutiga ahumva wikuye mu numva ikindi twakora ni giki. Muri societe y'u Burundi hari ibintu byinshi bategeka abantu ati ni itegeko. Hari umuntu urumva bategeka ati ubwizwa kwiga university
naho batabitegetswe. Abanyeshuri baserukira abandi bacafite ibyo basaba harimo kuganira n'ababayoboye.
Twarasavye kumvirizwa nta na kimwe cyakozwe mu byo twasaba muri iminsi. Twarasavye ko abantu bacu bafunzwe borekugwa. Turasaba abantu bacu birukanywe bogarukano turatutsitwanga tugasaba n'ibyo biganiro hamwe n'umutekano w'abaduserukira muri rusange n'uw'abanyeshuri. Ariko biraboneka yuko aho gutora ikibazo cy'umutekano biraboneka yuko umutekano n'ubundi bandanye ihungabana kuko no mu minsi heze nyene muri iyo ndwi heze hari umunyeshuri yaciye yongera arafatwa atwara abandi muri psikoloji mu mwaka wa kabiri kugeza n'uno munsi nta n'uwuzi hafungiwe.
Abanyeshuri ba kaminuza y'u Burundi bamaze ukwezi kurenga bari muri yegereyegere basaba ko itegeko ry'umukuru w'igihugu ritunganya agafashanyo bahabwa nk'ingwate zori barihagarara. Kuva bahagaritse ivyigwa batanu mu banyeshuri baserukira abandi abo bita abaderege barafunzwe bagirizwa kugumuka nayo umunani bahanishijwe n'ubuyobozi bwa kaminuza y'u Burundi kwirukanwa mu kiringo cy'umwaka. Eloge Willy Kaneza, Bujumbura, ijwi rya Amerika.
Safi Burundi usimbire mu karere urwego MICT rwaboniru akana ko ataruhusha rwo kujabuka imbibe za Tanzania gwahaye umunyarwanda Kapiteni Sagahutu Inosa aherutse gufatirwa ku mupaka w'u Burundi na Tanzania wo yahoze yagirizwa ibyaha by'ihonyabwoko mu nyuma karikurwa igipolisi kimwagiriza ko yashaka kujya mu Burundi atabyangombwa afise ni mu gihe yari mu minwe y'urwego cyo kimwe n'abandi bagabo 10 babuze ibihugu bibakira inyuma yo kurangiza ibihano canke kwambikwa izera kubijanye n'ivyaha by'ihonyabwoko mu Rwanda. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Claver niyo nkuru ari yarusha muri Tanzania.
Ugwego MICT kwa shizweho nishame mhoza makungu oni kurangizi manza za sigajwe na sinheda zanzwe mhoza makungu yachiri manza abako zihonya buwe kumugwanda mwrimi ungichena na kane tepeye kwa tanga jeko atarupapuro narumge kugusu kimbibe guige ziruha omunyagwanda ya hoza ya gilezwa ivja havyo honya buwe kusaga utu inosom uwo ayurita kufate guwa kumupaka wa Tanzania mwri distrikte ya Ngara ya hanurubibe ninara ya Makamba mu Burundi ya gilejwe kuyasha aka kuja mu Burundi atavyangombwa bikwiye afise uwo mugabo asanzwe abana mu nzimwe nabandi 10 bahoze bagirizwa ibyaha by'abanyabwoko ariko mu nyuma bakarekugwa kuko bahengije ibihano canke bambitswe izera umuvugizi w'ugo rwego Osman Njikam yabwiye ijwi rya Amerika ko atanico bashobora kumufasha kiretse kureka amategeko ya Tanzania agakurikizwa. Havuga ati oya namba narusha twamuhaye nico gituma tuvuga ko turekire ubutegetsi bwa Tanzania akabari bwo gukora akazi kabwo kubera twebwe atagipapuro na kimwe twari twamuhaye nico gituma atana kimwe dushobora no kumufasha murazi ko imbibe z'igihugu ari ikintu gikomeye no kuvuga ko ari igihugu cigenga mu gufata ingingo yariyo yose nimba igihugu caramufatiye ku mupaka wacu murumva ko atakindi twakora twebwe nuko twebwe twubaha amategeko y'igihugu kandi nta uri hejuru y'amategeko yego nivyo yari mu bantu dufise mu biganza byacu kubera batararonka ibihugu bibakira inyuma yuko bari kubona sentare kandi murazi kuba bo mu nzu icunzwe nawo ni ariko ibyo ntibituma baca ku binamategeko y'igihugu iyo dossier tuyiraba nk'abandi bose kuko nta bushobozi dufise eka mbere nta n'ugushaka dufise ko kugico dukoze kongengo yafashwa yisunzo amategeko y'igihugu cigenga wayahoze ari ku ipete rya kapiteni mu gisirikare cy'u Rwanda mu gihe cy'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi muri 1994 nawe ne ijwi rya Amerika ryashoboye kuvugana nawe yamenyesheje ko amaze indwi zibiri afunzwe atanu w'umuseruka ko kandi bitaramenyekana wewe yemeza ko yari afise ibyangombwa bimuha uburenganzira bwo kuja mu Burundi kuramutsa wahoze amuburanira gusa avuga ko abashinzwe imbibe batashoboye kuraba neza ivyo vyangombwa yari afise
nageze ku mupaka w'u Burundi na Tanzania nageze kujya kureba mwenda koka bangarira Ngara noneho barafunga Bukoba wakujyana mu rukiko komiseri yari kwicaranye arambwiye ati nta cyaha mbona na kujyana mu rukiko ariko nta nubwo mfite uburenganzira bwo kwikurikira ni abantu b'i Dar es Salaam bagomba kuvugana na nyiko yawe barambwira ngo icyaha ndibakibona ariko ahandi ukumva baravugira ati nta n'uburenganzira tugifiteho bwo kugira icyo twakora natumaho umuntu muri MICT bakavuga ngo
Sagahutu avuga ko ataraburanishwa ahubwo ko agiye kurungikwa ku mugwa mukuru w'igihugu i Dar es Salaam gufungirwayo igipolisi kijejwe imbibe kimenyesha ko uwo mugabo yashatse kujabuka imbibe atavyangombwa bikwiye afise yaramaze imyaka 3 arikuwe na TPR Sentare idasanzwe mpanavyaha yari yashizeho na ONU gucira imanza abagirizwa igihonyabwoko mu mwaka w'ibihumbi 2014 iyo Sentare idasanzwe yaramurekuye imaze kumugabaniriza za igihano c'imyaka 25 yari yahanishijwe igishigwa ku myaka 15 bye Claver Nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
arakoze Claver ku munsi wa gatandatu amashirahamwe yigenga mu Burundi yaratunganije imyerekano yo kumurwa mukuru Bujumbura yo kwiyamiriza icifuzo gisaba ko abantu bagize uruhara mu mugambi wo guhirika ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu mwaka 2015 buhabwa ikigongwe cy'agateganyo abari ko baragira iyo myerekano baranasabye ko mu manama y'abakuru b'ibihugu mu muryango Afrika y'ubuseruko EAC yimirije umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame atohabwa ijambo Uyu munsi Frederic Nkundikije yatumiye Njangwa Gilbert Beko mukuru w'ishyirahamwe gishinze kugenzura amatora, akaba kandi ari mu batunganije iyo myiyerekano hamwe na Tasiano Sibomana umuvugizi w'uruhande rwa Iprona rutemewe n'amategeko. Reka dutangure twumvirize Njangwa avuga ku gitegiri cy'abari bitavye iyo myiyerekano.
Ku munsi wa gatandatu twakoranije abenegihugu benshi, mugabo ntawe ushobora guca avuga mu bangana gutya, mugabo nuko bari benshi cyane. Mu gisagara cya Bujumbura basidukanye n'iyonka, abanyagihugu batari bake bari buzi amabarabara. Ntitwaharuye mugabo ni benshi cyane baje, kuko bari mu migwi myinshi. Hari amashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politiki, hakabamo n'abanyamigambwe barimwo, hakabamo n'abandi atamigambwe usanga barimwo, mugabo ari abanyagihugu. Bari benshi, harimo n'abandi b'abakozi b'Imana, hakabamo n'abanyamigambwe bitandukanye imbere itari ku butegetsi.
Muribaza ko akamo mwateye kazokumvirizwa?
Turabyizeye cyane, kuko hariho amategeko abishyigikiye. Amategeko cyane cyane ari mu masezerano ari muri EAC, amasezerano ya EAC cyangwa amasezerano y'ubumwe bwa Afurika, Uburundi bwateye ku igikumu, cyangwa amasezerano ari muri ya Conference Internationale sur la Région des Grands Lacs. Hose harimwo ibice byerekana neza ingene ikigongo cy'agateganyo gitangwa, n'ingene abakozi zaha bagiye muri ibyo bihugu barungikwa mu gihugu bavuyemo kugira ngo bacibwe imanza atakigongwe kijyamo. Hanyuma mu byerekeye ibiganiro, iyo hari ko haraba ibiganiro birabanza bikaba, hanyuma ari ikigongo cy'agateganyo gisabwa, haba hariho abaserukira abakoze ibyaha cyangwa bafungiwe imbo za politiki, bikavugirwa mu biganiro. Hakaba hariho rero ababavugira, ubwo gushika ubu rero abagombye gutembagaza ubutegetsi ntibafise imigwi ya politiki iriko irabavugira ishobora kuvuga iti twebwe nitwe twabatumye gutembagaza ubutegetsi, boba ari abantu bafise icyo baserukira, cyangwa akaba ari umugwi wiyemeje kugwanya leta ibihari. Bibaza rero yuko akamo twateye umuhuza n'abakuru b'ibihugu bazokorana ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu 2017, bazoheza bagakorera cyane cyane ku byo twasaba.
Ego namwe Tasiyansi Sibomana, mwarakurikiranye iyo myerekano, mwayibonye gute utwamo twatewe mutuvuga kwiki?
Murakoze. Nk'uko mubizi himirije amanama mwe n'aya yiga amaraporo aba yatanze ku ngene hagati y'akazi na muntu kimfashe mu Burundi, canke yiga izi ngorane zihanze igihugu cacu, imyerekano niyo yama yateguwe. Icya mbere cyo nokubwira, iyo myerekano nta mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki yo yituma Kongo bishobore uko bitavye akamo k'umugambo uri ku butegetsi. Kandi noneho na Njangwa nibaza ko atobibwira benshi ngo babyemere, abo yorari katari umugambwe akoresheje nibaza ko batumita bari benshi. Icya kabiri ikibabaje ni uko batuma ko abantu bataba bazi n'icyo baje kwiyamiriza cyangwa baje gusaba, kuko ndaje amasanamu y'abantu batumiye nibyo n'abanyagihugu, mugaba benshi baza kugitsure, abandi bagafatwa ku ngufu kubera akazi bakora, swate n'abagendesha amakinga batera igitsure n'abagendesha amapikipiki, ukaraba nabo baba bitwa ko bafise amabanga aribo bategereza kwemanga ibyo bagomba kubuza, ugasanga nta n'umwe yitabiye iyo myiyerekano. Ni ukuvuga rero ko bakoresha abanyagihugu batera ubwoba n'ayahandi abazi ibyo bategereza kwiyamiriza cyangwa gushyigikira, ukabarondera muri iyo myiyerekano yabo ukababura.
Gatatu,
ku byo basaba, ubwa mbere hoho nibaza nk'uko nari natangiye kubivuga, hariho abaja mu ibarabara batazi Ibarundi ibyo basaba, nko kuvuga ngo bagiye kubuza ngo ngumo president ngo ni namashinga mateka ngo nta numwe afisubasha bwo kugirira igongo ngo abo babagiriza gushaka gutembagaza leta nagira Obeko narumvise ko yabihagaze ko mu ijambo yashikirije mbega none bidafe ubwo bubasha budafite inamashinga mateka cyangwa umukuru w'igihugu ubwo babufiswe nande icya kabiri ni uvuga ngaho nyine nabantu bavuga umenyeje amategeko babicisha ku ruho babirenza ku ruho rw'amazi ubwa mbere abo bantu bo babagirizwa ico caha nabamaze gupfungwa gushika ubu nti nta grace presidentielle nkuko babivuze ishoboka kuko ntibaracirwa urubanza burundu mbaye ndareka rero abo bahungiye hanze atana matohoza twovuga nyezina
ku bwanyu mu majambo make abo bantu bakwiye kuronka ikigongo cy'agateganyo
icya mbere cyoco twegwe ntituvyita gutyo Frederico
yego
igihanze Burundi ningorane turimo zatumwe n'abagomba guhirika amasezerano ya Arusha n'ibwirizwa nshingiro bituma rero hari abanyapolitike hariho abarongoye amashirahamwe adahaniriza ibyicaro bya politike habamwe abarongoye amaradiyo n'abandi batuze barahunga igihugu ubu rero iyo tugomba gutorera inyishu y'ikibazo cya politike cyatumye ibyo byose biba abanyamukuru none ko hataganira basoma mbike abo bandi bose bari hanze kugira bashobore kuja mu biganiro niho inyishu ihagaze inyishu si kibazo cy'imanza si kibazo cy'ubutungane ni kibazo cya politiki
hariho abarundi benshi etatien bamyogarwa ku kibazo cyo kudahana bakaba bavuga ko kudahana arizo byatumye mu Burundi hama hari intureka eka umudugararo eka n'ubwicanyi abo ako kamo kayo mashirahamwe ntikajanye n'ivyo abarundi benshi basaba ko uwakoze icaha yohanwa
ndakubwiza ukuri nk'ukurema jewe nibaza ko ndi imbere yabanjangwa mu gusaba ko atabu atacaha coreka guhanwa ngaha mu Burundi uko tugwa tuvuga niko tuvyuka tuvuga mugabo rero ubutungane n'amateka n'amategeko y'igihugu ntibukorera nkunzi nta mwana n'ikinono mbega bubu bari ko barabikorwa batabibazwa twofata ko atari abarundi ko batari ko bakorera ikiba barundi icya kabiri ko aho basinya amasezerano ya Arusha bashizeho icyo kigongo cy'imfata kibanza ari cyo bise immunité provisoire gushika n'uwo munsi mu matora muri code électorale ibama bashiramwo ku icyo kigongo kikiriho gushika aho yama za mekanisme no kuvuga bwa butungane bw'ibihugu bivuye mu ntambara harimo commission vérité réconciliation na tribunal spécial bizotangurira gukora none ubu twasubiye mu ngorane nk'izo tugomba kubitorera umuti biciye mu biganiro bidaciye mu ngimba kuganira bagenzi cyangwa kuganira abafite icyo badafite
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanye kumviriza iradio nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Gérard mwiwe neza
mwiriwe ndabahaye mwiriwe
mwiriwe muri hega Gérard
jewe ubundi Bujumbura
murafite icyo mushikiriza ikibazo icyumviro mu kanya gatoyi cyane
yego jewe ikibazo narifise nagomba kwibariza uwo Bekonjangwa ni cyerekeye cy'ukuntu biyamiriza uwo mu president w'u Rwanda Paul Kagame bavuga yuko atohabwa ijambo kubw'uko ngo yoba afise uruhara ku bibazo biriko birabera mu Burundi ikibazo ni iki ni gute bavuga yuko afise uruhara mu bibera mu Burundi bafite ibyemezo ibihe bigaragara ko yoba afise uruhara mu biriko birabera mu Burundi
urakoze Gérard reka tuhe ijambo Janvier nawe nyine abanza bazi ikibazo hanyuma Njangwa Gilbert Beko arakwishura ku cyo kibazo Janvier mwiriwe neza Janvier muratwumva
ndabumva
yego murafite kibazo murafite cyumviro
yabo nta kibazo ndabaza bishinda bizi gusa nti wange za nshaka ko ije habona
yego duga ku ijambo vuga cyane
kwandi na cyo babaza ko bishinda bizi nti wange za ndabizi nti vuga ko ije habona kuko bwanze rero ntakuntu hosabwa ukuri ku byakozwe n'ubutumwa bw'intambara ama ngo basabe imitse provizwa cyo kuva amatora demizi ase ubonavuze ko nkeneye kwitoza ariko nashobora kwigana n'abantu bafite wagirizwa ubu rero kwasabwa ko kuri kujihabona utundi bw'imana intambara ugakora niremere ko kuri kujihabona utundi bw'imana intambara bukore banta kwagirizwa cyo mu biganiro mu matora n'abindi bikenewe nakoze
murakoze Janvier reka duhe ijambo dutanguye kuri umushenahe Njangwa Gilbert Beko yishuri kibazo cyabajijwe na Gérard kibaza niba hari ivyemezo byo kwagiriza umukuru w'igihugu cy'u Rwanda duga ku ijambo
ndagikuri cyagaseseshwa rumuri yuko habayeho abantu bahungabanije umutekano mu Burundi bazananye mu Rwanda hakaba n'abandi bariyo uno munsi kandi babandanya guhungabanya umutekano mu gihugu ariko twebwe nko mwishira hamwe turongoye uko tubibona nuko twifuza ko byogenda nuko abakuru b'ibihugu bo muri aka karere turazi yuko umukuru w'igihugu n'icyubahiro Kagame Paul arimo muri urwo rwego rwa yase byo muri byo mu burasirazuba arimo kandi jambara arifise mugabo arafise abantu bari mu makamp de déplacé mu makamp de réfugié kandi bari mu makambi rero y'impunzi hariho uko botandukanywa hakabaho aba bajye bafise icyo bagirizwa abajya bagombye gutembagaza ubutegetsi bishimikiza abandi b'impunzi bakababuza gutaha nyine icyubahiro Kagame akumva yuko abo bantu bakwiye gutandukana hanyuma hariho amategeko basinyiraniye abakuru b'ibihugu basinye muri uyu muryango turimwo wo mu bihugu by'uburasirazuba ayo masezerano aravuga neza yuko mu gihe hariho abantu bakurikiranwa n'ubutungane cyangwa bakiriwe n'imanza bagahunga yuko mu gihe habonetse umutahe ushikira igihugu kibanyi kiri muri uyu muryango yuko icyo gihugu giheza kigaca kirungika abo bantu bakabazana bakabacira imanza mu gihugu baje bavamo
ariko Gilbert kudatandukanya impunzi sivuga ko umuntu afite uruhara mu kurumbanya umutekano mu gihugu murafite ibindi byemezo
oya hariho abavayo abava mu Rwanda bamaze kuva mu Rwanda benshi mwarabyumvise baje bava mu Rwanda nk'abateye ikabarore nk'abateye n'ahandi munuze hariya ahantu bita Ukinanyana baje bava mu Rwanda mugabo leta y'u Burundi yarabagwanije irabirukana ibyo onye rero yarashoboye kugarukana umutekano mu gihugu hagati mugabo biraboneka neza yuko hariho ukuntu u Rwanda rufata minenegwe ibyerekeye amasezerano ari hagati y'ibihugu kugira ngo ntihagire igihugu gihungabanywa ni by'ukuri uko u Rwanda rufise ubwigenge la souveraineté nationale nk'uko n'u Burundi nabwo rufite souveraineté n'ikindi gihugu cyane cyo cyose kiri muri aka karere cyangwa icyo ku isi yose gifise ubwigenge bwacyo
yego Amerika duhe n'ijambo Tassien Sibomana turagaruka kuri icyo kibazo reka duhe n'ijambo Tassien Sibomana nawe nyine agira icyo avuze ku kibazo cy'abajuwe na Janvier avuga ati reka ukuri kuja habona
je nakubwiye Janvier ndamuzi jewe ndashigikiye cyane yuko kudahana ivyaha ari cyo kintu kigejeje u Burundi kure kubi mugabo nkuko nabivuze kudahana ivyaha su kuvuga ko duca duhana bamwe tukareka abandi icyo ni cyambere icya kabiri hariho ivyo tupfa guswatanisha tuvuga ngo duguhana bacanke turekaba urabona iki kibazo kivugwa ngo abagombye gutembagaza ubutegetsi nakubwiye hari abamaze gufatwa barafungwa hari abari hanze baba bari barongoye ibimenyesha makuru baba bari barongoye imigambwe cyangwa amashira hamwe adaharanije icyara vya politike wewe wandikiye umwe mu bategereza kuganira ukamusaba ngo ndekurire urya nawe nyene ndamutumire kandi azi yuko hari icyo badahuriza ku azohava mutera ibibazo muri ibyo biganiro uburi kuramu ingazi yuririra ko kugira yanki kwabo baza mu biganiro niho mvuga nti ni kibazo cha politike naho gihuriyo n'icyo ubutungane mu president rero mukapa ntiyari kwandikira umukuru w'igihugu kuko amategeko ntamurekurira guha ikigongo era gahasi presidentiel ko bantu bataracigura ubanza burundu une décision judiciaire kure en force de choses jugé kuko bayivuga mu gifaransa ubwa kabiri ntiyari kumwandikira bimusaba kandi aziko aribo bagomba guhangana kugira abatori nyinshi yamara ikibazo cha politiki ari uruhande rumwe rw'abategeza kuganira none iyo baza opposition yo hati murashaka ko Peter Nkurunziza cyangwa umugambwe wiwuza kuganira cyangwa ni mubishaka hari habo bavuga bati ntitubishaka
ni kuri iki kiganiro turangirije ikiganiro cyo kuri uyu mwanya ijwi rya Amerika rirabashimiye abo bose bagize uruhara kugira aya makuru abashe kubashikira na cyane cyane Nosa Kimenyi yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikoro mwari kumwe nanje Aloise Bigirimana turabashimiye kuba mwaduteze amatwi twongere tubatumire mu biganiro byacu bisanzwe muza kumva mukanya igihe cy'isaha imwe n'igice z'ijoro mu masaha y'u Burundi n'u Rwanda mugire umunsi mwiza.